Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22. Mwiriwe neza nshuti mwese, mu duteze amatwi nedirwe mbasuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Ingingo z'ingenzi mu rukiko rw'ibanze rwa Rubavu mu Rwanda: urubanza rw'icarubozo rwakorewe bamwe mu bagororwa rwatangejo rurakomeje.
Kubyo n'ibindi barondashima leta y'u Rwanda kuba yarafashe muri bamwe bagize uruhare mu kwinkorera icarubozo ngo n'indi migororo rya Rubavu. Abanambwiye kwishima kuri uyu munsi cyane kuba nabonye bagejejwe imbere y'ubutabera.
Uwo ni Emmanuel Ndagijimana uvuga ko yakorewe iyicarubozo muri gereza ya Rubavu aho yarafungiye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarundi barenga 5,000 barasaba ubuhungiro muri teritwari ya Uvira. Perezida Museveni wa Uganda aratangaza ko mu myaka hafi ibiri ishize ingabo z'igihugu cye zimaze kwica abarwanyi ba ADF barenga 560, naho Uburusiya burategura amatora mu bice bitandukanye bwigaruriye muri Ukraine. Amakuru buryo murambuye ni mu kanya, ni mujye kuri ya maradiyo. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yatangaje ko kuva mu kwezi kwa 12 umwaka w'2021 abarwanyi barenga 560 b'umutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda ukaba ufite ibirindiro muri Congo biciwe mu bikorwa bya gisirikare bigamije kurandura uwo mutwe. Inkuru ya Fidel Niyongabo.
Perezida Museveni avuze kandi ko icyo gisirikare cyafashe ibikoresho bya gisirikare 167. Museveni yavuze ko umugwi ADF uri mu bibazo bikomeye cyane, ko uburyo bwonyine abagwanyi babo bafise muri iki gihe ari ukwishyikana imbere y'ingabo z'igihugu ciwe. Yasavye abakora imirimo yo gudandaji mu bisata byo gutwara abantu mu masoko n'amahoteli kurikanura bakandika amazina y'abashitsi babo bose, kugira abagwanyi b'umugwi ADF ntibakoreshe ibibanza byabo. Umugwi ADF warakoze ibitero bitari bike vyihaye inkumbi muri Uganda, harimo ibitero vy'abiyahuzi babo vyakozwe hanze y'ibiro vy'igipolisi no hafi y'inyubakwa y'inama nshingamateka na nkenguza amateka mu mwaka w'2021. Ivyo bitero vyahitanye abantu 7. Mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka naho igitero c'umugwi ADF cyahitanye abantu 42 bagizwe hanini n'abanyeshure bagandaguwe ku ishure iri mu burengero bwa Uganda. Umugwi ADF ukorera mu mashamba ya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo mugwi warakoze ibitero muri Kongo na Uganda. Igisirikare cya Uganda kirirekuriwe na leta ya Kongo cyarakoze ibitero ku mugwi ADF mu ntumbero gusambura makambi yawo hamwe no gufata no kuzimanganya abagwanyi bawo.
Perezida George Weah wa Liberia kuri uyu wa kane yatangije ku mugaragaro ibikorwa byo kwiyamamariza indi manda mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa 10. Fidel Niyonga barakomeza.
Perezida Weah yarakomewe amashi n'abamushigikiye bambaye imipira irika amasanamu yiwe n'uwo bafatanije igikorwa co guhiganwa Joel Howard Taylor ku mugwa mukuru Monrovia. Joel Howard Taylor yahoze ari umutambukanyi wa Charles Taylor yahoze ari perezida. Charles Taylor yaciriwe gupfungwa imyaka 50 ku vyaha vy'agahomerabunwa n'ivyaha vyo mu ngwano vyakorewe mu gihugu ca Sierra Leone kibanyi ca Liberia. Abashigikiye George Weah bari bambaye kandi inkofero zitukura ibara ry'umugambwe uri ku butegetsi Coalition for Democratic Change CDC mu mpunyapunyo. Perezida Weah yaratangaje ko ashimishijwe bikomeye no kubona abanyagihugu bamugiriye icyizere cyo kuyobora igihugu mu myaka 60 irangiye. Yavuze ko yashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu kubera abamushigikiye bakoze batiziganya kandi batadohokegwa. Weah yavuze ko mu kiringo cya mbere bashizeho umushinge w'amahoro, ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro, gutunganya neza inzego z'ubutunzi n'indero. Yavuze ko umwaka w'2024 n'ikwirikira izogira akarusho kaboneka ku banyaliberiya. Kwiyamamariza amatora ya mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka byatanguye icyese ku itariki 5 y'ukwezi k'8. Perezida Weah yatowe mu kiringo cya mbere mu mwaka w'2017. Yatanguye ikiringo ciwe c'imyaka 6 cyo kuyobora Liberia mu mwaka w'2018. Igihe hashika ku butegetsi yemeye gutuma ubuzi buboneka hamwe no gushyira uburyo kurushiriza mu gisata c'indero. Yamara batavuga rumwe nawe bavuga ko atubahirije ivyo yari yemereye abanyagihugu.
Ukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Urusiya burategura amatora mu bice bitandukanye bwigaruriye muri Ukraine. Iki gikorwa kigamije gukomeza ubutegetsi bwabwo buhamye muri ibi bice. Diane Nazwe arakomeza n'iyi nkuru.
Amatora uburusiya bwatanguye gukora buri ko uyatora mu ntara zegukira Ukraine zirimo Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia na matora azohera kwa Mungu w'inondwi. Abanyagihugu bariko batora abashinga amateka ku rwego rw'intara. Ico gikorwa ni cahera abashinga amateka bazoca nabo bitoramwo abakuru b'intara. Mu ntara za Donetsk na Luhansk abanyepolitike bariko baritoza baharugwa mu bihumbi bagahiganira ibibanza birenga 20 byo mu nama mpanuza jambo yo mu rwego rwo hasi. Mu gihe hari intara zija zaratanguye gutora, hari izindi zizotorera rimwe n'Uburusiya mu mpera z'inondwi turimwo. Mu ntara zahejeje gutora abitoza biyamamaje baza baraca mu mihana itandukanye urugo kurundi, abandi nabo babikorera ahahurira abantu benshi. Impande zitandukanye zirimwo ibihugu byo mu burengero n'igisata kijeje y'agateka kazi na muntu mu muryango umwe bwa Buraya vyiyamirije ayo matora y'abashinga amateka bivuga ko ahunyanga amasezerano mpuzamakungu. Ukraine nayo ku ruhande rwayo yasavye amakungu kutazokwemera kusasira indava ayo matora, yongera ivuga ko ari amatora ashobora gushira mu kaga ubuzima bw'abanyagihugu ba Ukraine. Abasesanguzi babyitorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP ko naho Uburusiya butagenzura ijana ku ijana uburere bwa Ukraine buri ko bukorwamo amatora busanga ari ngombwa ko buyakora. Uwitwa Abbas Galiomov yagize ati, Uburusiya buri ko buragerageza kwerekana ko ibintu byose biri ko bigenda uko bwabitegekanisha. Abbas Galiomov yahoze ategurira amajambo President Vladimir Putin igihe yari akiri umushikiranganji wa mbere.
Barakoze Diane ninazwe na Fide niyo nkuru niyo ngabo batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutsa ko imwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda mu rukiko rw'ibanze rwa Rubavu ubushinjacyaha burasabira abahoze ari abayobozi muri gereza ya Rubavu kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Muri rubanza rwatangiye ejo ubushinjacyaha burabarega ibikorwa by'icarubozo bukeka ko byateye impfu z'abagera muri 6 mu bihe bitandukanye. Uyu munsi hariregura abacungagereza bari bafite amapeti mato n'abafungwa. Ubushinjacyaha buvuga ko bakoreshejwe muri ibyo bikorwa by'icarubozo. Genzi wacu Eric Bagirubusa yabashije kuvugana n'umwe mu bemeza ko bafungiwe muri gereza ya Rubavu ahakorerwaga icarubozo ryamuteye ubumuga. Yitwa Emmanuel Ndagijimana ufatwa nk'imbarutso yatumye abandi batabwa muri yombi.
Bo kuba narabaye imbarutso yo kugira ngo bafatwe, kuko urabona igihe nandi migororo rya Rubavu ntabwo umuntu yaba yagufashe mu muhogo ngutabaze, ariko yakurekuye mu muhogo ubasha gutabaza kukabakurekuye. Ntabwo rero nari kuvuga bakiri ku buyobozi kuko bari kungirira nabi nk'uko nagiye mbisobanura. Naje kutavuga rero kubwo kwatinya, ariko ubwo bamaze kukugwa ku buyobozi bimuriwe ku yandi magororero nibwo navuze.
Urega ko yagukoreye iyicarubozo ari we wa Yesu, waravuga ko ahubwo wakubitiwe ahandi. Icyo cyo wacyumvise umaze kucyumva uyumvise ute?
Icyo nabitekereje nkimara kubyumva nta kindi nge uretse ikiniga nashatse kuyobwira ntashaka kurira, kuko umuntu washaka guhakana ibintu azi neza kandi ahagazeho. Numvise mbese ameze nk'ufashe inkoni ankubita bwa kabiri nk'igihe yankubitaga, kuko yahakanaga icyo azi neza. Kuko mfite amatariki nafatiweho hanze, mfite amatariki ninjirijwe muri gereza, mfite amatariki najyanwe kwa muganga. Sinumvise rero ukuntu meze, mwese mwarabibonye. Sinumvise ukuntu meze k'icyo gihe avuga ngo nakubitiwe hanze ko nagiye guhagarara imbere y'urukiko meze gutyo. Kandi murumva ko ari ibintu bidashoboka, kandi naho ninjirijwe muri gereza. Iyo umuntu yinjiye muri gereza baramusuzuma, bagasuzuma ikibazo cyose afite kugira ngo ejo n'ejo bundi niyavuka ikibazo azagaragara uko bamwakiye. Ese avuga kuriya ariko ntago bagaragaza ese banyakiye kuki batatanze raporo y'ukomeze. Ese banyakiye mu kwa 11 bigeraho njya kwa muganga mu kwezi kwa 12 ahubwo bamaraga kunkubita. Icyo gihe nari nkiri mu mwuka gute icyo mwese ngo zayanyica. Rero ibyo kuvuga ngo nakubitiwe hanze ibintu byo kuburana na Rwanda hanze, kandi ngira ngo habaye igororero nakubitiwemo, hari abaturage barimo bajya gukoramo amaperereza barahari, kandi n'ababisobanura uko byagenze barahari. Ibingibi rero nge icyo nabibonye nayibonye nk'ubugome bw'indengakamere kuri we, gukomeza gushaka gukwepa ibyo azi neza kandi yagizemo uruhari. Ahubwo ku bwanjye numvaga icyo yakora ari uguca bugufi agasaba imbabazi, kandi nzi ko usaba imbabazi azihabwa.
Witeguye ubutabera nk'uko ubivuga, ariko se mu by'ukuri iyo bavuga ubundi gereza ububayise igororero kubgawe ugiyemo aragororwa nkuko bivuga wabibonye ute
ugiyemo abanyarwanda bacumbwa ngo abumwe agatukisha bose ntago abayobozi bose ari babi nkuko wa Yesu Augustin na bagenzi be ari babi harababazwa n'ibyo bikorwa baba babona ariko kuberako nyine yabara baba bakuriye ntacyo bavuga bagaceceka ntago abayobozi bose ari babi nkabo harabafungwa bakagorwa nkuko bikwiye ariko hariho n'abayobozi nanone bakora iyicarubozo ariko ndashimira Leta y'u Rwanda kuko yabimenye kandi igahita nabafatika bashikiriza inzego zibishinzwe
utekereza iki kuba bavuze bati gereza igizwe n'ibihumbi 8 barashinzwe n'abantu bageze mu 10 bakavuga bati n'ibintu bacuze kiri yacyo cyo wacyumvise ute
munamwe muri abantu bakuru hari ibintu namwe mba mugomba mukureba ese wajya kubaza abatanga buhamya ukabaza gereza yose ukabaza ibihumbi 8 bose muri batanga ubuhamya ese uwa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatatu wa karindwi wa munani wa cumi niba bahuriza ku kintu kimwe abo bantu bose uwo muntu niko bamwanze kandi haracyara ndimo n'amahirwe babishaka kujya gukora iperereza bajyamo gereza yose ngira ngo ibyo ngibyo birabizi n'ibikorwa byabaga ku mugaragaro ntago ari ibikorwa byabaga byihishiriye n'ibihumbi 8 bishaka bose babibaza abari bariho icyo gihe bafunze bari n'icyo gihe batarabinjiyemo byarabaye babisobanura rwose barabizi no kwitwaza ngo kubaza ngo abantu 10 gusa ntago ngira ngo ntago wajya kubaza gereza yose na ibihumbi 8 bajya kubaza byose ngo bitange ubuhamya ahubwo babishatse nk'abayobozi bajya gukoresha inama bakabibaza ati se ko k'ibintu byarabaye ngiranga makuru rero bayamenye rwose kubindi ndumva hakine narenzaho uretse kwizera Leta yacu y'u Rwanda no guhitegereza ubutabera bw'u Rwanda murakoze
wenda kuba tarakubonye hari naho bigoye kukureba bitewe n'igice bagukoreyeho iyicarubozo munakibaza bibaye ngombwa ko uhura n'ukuriye urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda warusaba iki cyangwa se urundi rwego rurenze hejuru yarwo
murakoze cyane icyo navuga ibi bintu iyo ndi kubivuga hari igihe ushobora kubyumva ashobora kumva ari ibinyoma ashobora kumva akavuga ati se umuntu bavuga wakorewe iyicarubozo umeze nabi wenda tukaba tumureba fiziko tukabona ari umuntu nta kibazo afite ariko ibi ngibi babyemera baramutse banyemereye wari wese aramutse agiye abyemera abasha kumwereka ukomeze nibwo yabyemera kuko ndagira amabwire rwose bikorwa nakorewe bifite ingaruka zikomeye cyane ikibazo byo kuba ndi kwivuza ikibazo byo kwivuza nta bushobozi icya kabiri urabona naramugaye ntacyo ndi gukora simfite uko mbayeho nkambonera ahubwo no gusaba Leta y'u Rwanda ko yagira ikifashaho muri ubu buzima mbayeho mugendegereje ubutabera kuko mbayeho mu buzima bugoranye cyane ko yamfasha ukareka kubera Leta umutwaro kandi nari umuntu ushobora kubwira icyo nakwikorera
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo iratangaza ko abarundi barenga 5000 bakomeje gusaba ubuhungiro muri teritwari ya Uvira iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngavu.
Aba barundi basaba ubuhungiro barenga 5000 bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange iri mu birometero 36 n'umujyi wa Uvira. Muri bo hari abamaze amezi arenga 2 abandi nabo baza buri munsi. Kwa basanze hanze y'urupangu rw'inkambi y'agateganyo ya Sange mutuzu twubakishije inzitiramibu n'amasashe abandi bari munsi y'ibiti hari abandi nabo bari bateraniye mu bihangare biri muri inkambi no hanze yayo. Tezimana Esperance amaze ukwezi ahungiye muri Congo avuga yuko yavuye mu ntara ya Cibitoki kubera ibyiyumviro bye bya politiki bitandukanye n'ibyo abo yita bakiye babi. Twamusanze mu kazu kubakishije amasashe n'imifuka ari kumwe n'abana be 5.
Twebwe twaragira uku kubera usanga hari abantu tudasangiye ngo imigambwe bakaduhora ngo nuko turi abaseneri. Hanyuma rero twagiraho tujyanye ngo tujyame mu nzu ugatusanga baje kutuvumburira ku burago bakatuvumbura ku buhuzu ngo mwebwe nimuvuge icyabuze kuja mu migambwe yacu. Natwe tukavuga ati yemwe bo kwagira Imana twebwe ntituzi icyo twotora n'icyo tworeka. Tenda nimutubabare twibere kuko n'agacavuga nka ngo ntigikunda ntigikunda.
Muri aba barundi basaba ubuhungiro kandi hari abo twasanze ku murongo muri Sange abakozi ba SEL na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi barimo kubandika no kubafotora. Bucumi Eric yari yahungutse mu mwaka w'2021 amaze ibyumweru 2 ahunze.
Narahunze nongera ndahunguka kubera nyene nashitse muhira abo ngabaranyiruka ko cyane ngara ndahunga.
Wari ufi mwe hanze
nago nashitse mu nkambi nari nagaruke ngaha nshadashike buvira muri bamwe ba mbere nubone nshitseyo bo bacibongera baratangura kumpeka cyane ngara ndaga.
Mutwihanganire habayeho akabazo ka technique ako kabazo negace mu kanya turakomeza niyo nkuru imwumva ni radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu arakomeza mu kanya mu buhanga bw'ibyuma tubaye tugize akabazo
aba barundi biganjemo mu ntara za kibutoki na bubanza bavuga ko banyura mu rusizi baje gusaba ubuhungiro muri Congo bagenda bahura n'ibibazo byinshi birimo kurohama
tutatwambukira kunyuze ku migumbu gumbu nambo mugumbu gumbu sambukiye mu mazi Stefano batwawe nambi mvubi jigakubita Stefano uragiye kuko wa murovyi ntazokwigura acare kurawe ukagenda nawe akiza ubugingo bwiwe
gusa kubera ubwinshi bw'abarundi basaba ubungiro bara muri sange bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo izara no kurara hanze Nyabenda Matias numubyeyi wavuye mu ntara cy'ibitoki
turabura amazi yo kunywa meza turabura ibyo kurya bikwiye abana bo bari kwaradutukurira ko abana baragwara tumaze kubura abana benshi cyane nibareba se tukurikirane ituno iduhi imiti ikwiye kugira ngo abana bacu bagungwe kandi kugira ngo baronke ifungurwa urabona ariko kurya ubu barashobora kutuzanira turyo saa cyenda z'ijoro mbe saa cyenda z'ijoro ugaruka ugafasha abana ntibabaryana
umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Buvira yabwiye ijwi rya Amerika ko uretse aba barundi 5000 bari muri sange basaba ubuhungiro hari abandi bagera ku 2200 bari mu ngambi y'agateganyo ya Kavimvira Gilles Manda umuyobozi wungirije wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Buvira yemeza yuko muri aba barundi bari guhungira muri Congo harimo n'abari barahungutse bungiye kugaruka kubera impamvu zitandukanye
ndiyo sitakataa kuna watu wenyewe wameshaurudia kwao tena wamerudia hapa
nibyo hari abantu bahungutse ariko barundi baragaruka muri Congo ibyo ni bisanzwe iyo uhungutse uzi ko icyo wahunze cyarangiye iyo uhungutse ugasanga
kirahariye
bamwe mu baturage b'abakongomani batuye muri sange bavuga yuko batangazwa n'ubugiye b'abarundi bakomeje guhunga igihugu cyabo mu gihe bivugwa yuko kirimo amahoro Mitano Kibaso Frank n'umuturage wo muri Sangi
tunalomba serikali iwashughulikie waangalie namna
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika mu Burundi mu gihe kiki mu ntara ya Makamba ubwatsi aborozi bagaburira amatungo burabura cyane ibyo bigira ingaruka ku musaruro w'amata iyi ni inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo dusomerwa na Desire Tungimana uri Kigali mu Rwanda
amatungo yaratse rero bigaragara yuko kumure nta uronko bitera kugira ngo uronko ibitoshereza igitungwa
ari murabona ni itege kujya hasohotse yo kudasohora igitungwa ari naho ugenda kwahira ahantu h'umuntu cyangwa kiragira ahantu kasanga ningorane bizanya matati mu miryango
icyoro kiradimbye koko nk'ubwo kiro ni 2000 umva ufashe ku inta wozi urayihe icyoro kimisi yose ufuma mbere uguru bwatsi
nanga imakamba henshi ngeza amaso imwe byo kuvundika ubwatsi hani makamba navyo barashika ku cyane imwe byo kubika ubwatsi nko mu kuzimu n'ibyo ntibirabaho cyane
abo ni aborozi bo mu ntara ya Makamba ibitungwa byabo bibangamiwe n'ubukene bw'ubwatsi basanzwe babigaburira ubwatsi benshi bahira mu matongo ya leta canke mu myonga kandi bakabukura hafi cyane yaho batungiye inka mu gihe cy'imvura iyo rero ikiri turitse ubwatsi buruma hakagera mu kwezi kwa cenda ku misozi hatuma inkungugu hata bwatsi butotaye bahakura bwo kugaburira ibitungwa aborozi b'Makamba ntibamenyereye kuri mu bwatsi bw'inka mu matongo yabo benshi bagaburira inka ubwatsi bw'imejeje iyo ubwatsi bwarimwe naho mu gihe cy'imvura buba ari ubwo baguze ku babanyi baburimye batagira ibitungwa umukobeko w'ubwatsi bw'inka ureha imetero 50 z'uburebure ukagugu hagati y'150 ubu tugeze mu kwezi kwa Nyakanga aborozi ntiborohewe na gato narijya amatongo yaze Busago Herme yororera inka igisegwa cya Makamba twamusanze mu mwonga wa Nyankoni ariko aratora ubwatsi agaburira inka imwe yororeye muhiriwe
nk'abatwe kurabona ino urabona twegereye nk'igisagara amatongo rero urabona ko yameze nk'ayazi amatongo yaratse rero bigaragara yuko kumure nta uronko bitera kugira ngo uronke ibitoshereza igitungwa kuko urumva naho wo bufise ahantu bivana n'ingene umuntu ameze nk'abatwe gucusanga ufise nk'abana ufise nk'abana rero uramuha nk'ikivi hajya aho muhaye ikivi none ko tazaga gusubira kugira ngo ugende guteraho nawe wakikeneye ariko ibyari byizi yabahari hagutse biba bigaragara yuko umuntu atera kumbure bikamufasha
naho ndi Melchior wewe yorora inka zibiri n'umugabo w'imyaka 56 akaba yororera izo nka mu ruhongore kubakishije ibiti kandi inka ziwe zirara mu mase zataye ku kubura icyarire. Twasanze yatemaguye ibitumbatumba by'ibitoke arivyo ariko aragaburira inka ziwe. Ati ikibazo cy'ubwatsi kirakomeye kuko naho twaratwahira mu myonga baraharimye, ahasigaye naho harumye nta bwatsi urembye buhasigaye.
Mu minsi yahera twakunda kwikubita mu ahantu bita mu munyika, ariko ubu nta muntu ashobora kugenda ngo aburonkeyo. Kandi twagenda mu myonga isanzwe mito mito, ariko hose usanga ataboneka kubera izuba ryabaye ryinshi cyane. Ubu muri iki gihe nibyo dufise nyine, musanga inka yagize guteyananutse uyigabura nk'ibintu by'ibitoki, ibitumbagugwa byo twica bitumbagugwa, ugasanga ntiyihaze no guhaga. Umuntu aratomboye akaronka n'utwatsi na dukeya ashobora kurenzako. Ubu muri iyi minsi biragoye cyane kugabura igitungo, biragoye cyane.
Ibyo bitumbatumba ntacyo bimarira inka uretse kuzuza inda gusa, bigatuma inka zonda mu gihe cy'ici. Abakurikiranira amagara y'ibitungwa hafi bakamenyesha ko ibyo bitumbatumba bishobora kuzitera indwara kuko biba byuzuye amazi. Busago Herme yongera koko n'ihindagurika ry'ibihe ryavyunyuye.
Oya, ntibishobora kutworohera kuko tuboneka yuko nk'abatwebweho tuhereye nta misozi dufise ku mbure yaho twokwahira ibyatsi kugira ngo bizifashe. Kandi ikindi cyaba kidufasha bwa mbere na mbere yari nk'imvura, nk'ubu rero imvura ngaha yarashika nka mu kwa kangahe, mu kwa gatandatu ikagwa canke mu kw'umunani ikagwa, ku mbure yahari humye hakaremba. Bikagaragara rero yuko umuntu yotorora.
Hari n'abananirwa kugaburira ibitungwa byabo bagahitamwo kudandaza inka itarakura kugira ubwatsi busubiriye kuboneka baguri yindi, gutyo bakaronka amase yo gutabira. Abafise inka nyinshi nabo baragurisha imwe canke zibiri, gutyo bakaronka amahera yo kugura ubwatsi butunga izisigaye.
Ibyo byose bibaho kuko murabona igitungwa cy'inka kimaze gushika aho gikuze cyane, gishobora kurya ubwatsi bwinshi. Bivanye n'ibyo kubiguma bihindagurika, kandi bisaba n'uburyo usanga ari ingorane. Birashika ati umuntu agashobora kukidandaza kiki hafi kitari bwakure, akakidandaza bivanye no kugira ngo igitungwa ako kimufirako nabi akaca gikuraho hakiri kare.
Mu gihe cy'imvura umuganda w'ubwatsi nturenza amafaranga y'amarundi 1,500, ariko muci si bose bashobora kugura iyo miganda ihaza inka. Masumbuko Ernest twamusanze aho yariko atema ubwatsi ku mukobeko w'urubingo yaguze ku mubanyi, yabwiye Ijwi ry'Amerika ati
cyane cyane benshi tubagura kubateye iyo mikoriko y'ikibingo, tukajya rero tugenda turahira cya kibingo, tujya twakora amababi hakagira igihe uhimbura imiriko ya cya kibingo kugira shami kabashami kugira ngo uzokongere kugera kura ubwatsi usanga bwagwiriye bwakuze cyane. Nk'umuganda w'ubwatsi ubu urageze ku 3,500, abandi barageze kuri 5 umuganda. Ubwo bari umuganda mwiza, ubona ko umuganda w'ubwatsi ushobora kujya ku mutaga no ku mugoroba. Nka mu ndwi uharuye irashaka kujya nk'3,000 cyangwa 3,500 gutyo, cyangwa bigakwira na 40 biva n'ukuntu ku n'igitungwa n'ukuntu bitwareka kukigaburira.
Hari n'abakoresha abakozi bajya kwahirira ibitungwa byabo. Mu gihe umukozi bamuhemba ayari hagati y'40,000 na 50,000 ku kwezi, hari abakozi batabakomoka muci buvuye ko ubwatsi babwahira kure ku bilometero birenga 8. Abo bakozi bava ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu gatondo bagana hari imyonga kuko ariho hasigaye ubwatsi burembye. Ubasanga bariko baraca ubwatsi ku nkombe z'uruzi canke imigazo gushika buzuze igunira ipima nk'ibiro 50. Baja gushika n'ubwatsi ku mararo y'inka nk'igihe cy'isaha 5 z'umusase. Hari naho bahira ubwo bwatsi mu kivi cy'umuntu ikavyara amatati, ugasanga nyinitongo afise inka imanza zigasekera. Hari n'abongere bahengera ijoro bakaja mu bwatsi bwa murundi bagaca bagatwara kugaburira inka zabo. Ndayisenga Jean-Claude umwe mu bakoresha abo bakozi yemera ko atanyungu yo korora muci uretse kuronka amase.
Nk'ubu jewe kubera inka atari jye ndayikurikirana cyane, ndafise umukozi mpemba ku kwezi kandi yahirira inka. Ubwo umukozi yahaye arahirira inka ugahuruhaye uramuhemba nk'ibihumbi 40 ku kwezi cyangwa 50. Ubwije n'umwaka yanka ukaroyimarana imyaka 2 nta biharo birobamo. Mbwa inyungu uzoyibona kubera ugomba amase yo gushyira mu ndimo kugira urime wimbura.
Busago Herme nawe nyene aremeza ko korora inka muci atanyungu bizanira umworozi. Kuri we igihe cy'ici ni ukugaburira inka utiteze ko hari ikizokungukira, ni ukuraba ko irengana icyo kiringo kitoroshye igashika mu gihe cy'agatasi ikiri nzima. N'umwimbu w'amata uragabanuka gushika ku bice 70%. Amata abonetse bakayahebera inyana ikayonka yose ntibabe bakironka ayo bashora nayo nyene haraho idakwirwa ni muri ico gihe mbere iritero ya matari duga amaherije na canke majana 2 icurafashije aborozi mu gihe cici ni ifungurwa zihinguye bita itoroto iyo nayo yarazimbye nkuko masumbuko ya Ernest avyemeza
nikuvuga ko itoroto bugirazimbye kiyo kigeze ku 2000 cyane kurangura inkangahe ni wacu mu butike tu 2012 nikuvuga rero itoroto igwira zirazimbye kandi nayo ni ikintu gihazi nka ningoga ariko gwasi nabwo narabona gwo nyine rero bufisa kamaro cyane gusumba itoroto menga harimo nk'inkiri no gwahanywa calcium y'ubujyohe ku nkanda bwo kicya kibingo usanga gifisa amazi kirafisa nshwara kigabura mu ngingo z'umubiri kuri iyo turavye itoroto n'ubwasi ubuntu kintu bishokora uhugu n'ubwasi ivyo nibwo bishobora kwara buryo buke cyane kuri iyo itoroto
kuronka amafaranga 3000 ku munsi navyo si vya bose benshi bahitamo kubiheba inka ugasanga yaronze umworozi ntaho ndi Melchior abona ko izo ngorane ziva ku buhinga buke bwo kubika ubwatsi aborozi bateye imbere mu gihe cy'imvura baraca ubwatsi bakabuhamba mu kuzimu kugira bazobugaburire ibitumba mu gihe cici ariko imakamba bwo buhinga ntiburahakwiragira kubura ubwatsi bagaburira inka bituma aborozi bamwe bimakamba baburonderera mu nzira zihungabanya ibidukikije bamwe baraturira amashamba kugira imvura y'igihungura bayiguye imeze umuyonga babone kuronka ubwatsi bazigaburira Karoli Nahimana ajijwe igisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi makamba
yego cyane abantu benshi baraturira amashamba nuvuga cyane cyane muri zone ya Gitaba amashamba menshi aramaze guturirwa kandi nkuko tubyibaza biyumvira ko bazoca baronka ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa mu gihe imvura izobiguye ariko leta nubwira ntizafata ingingo zikomeye cyane kugira ngo uzoramuka afashwe aragiye aho hantu mu muyonga azohanwa bimwe bikomeye ariko guturira aho abantu baraturira kandi bamwe baraturira kubera ubwononyi abandi baturira kugira ngo nyene ibitungwa byabo bazobiragire aho hantu baba
mu byakorwa kugira ubukene bw'ubwatsi bugabanuke mu gihe cici harimwo kuburima ku mikobeko iyo mikobeko uretse ko bayitera ku bwatsi buzogaburira ibitungwa iranakingira isi nkukura amazi akanyengetera mu kuzimu gushika mu bigega birepfo cyane mu kuzimu ibyo navyo bituma n'amazi mu nzuzi atagabanuka cyane abarima mu myonga bakaronkayo bavomeza aborozi bukwijukira kandi kubika ubwatsi mu kuzimu nkuko Nahimana Karoda bibahanura
icyokorwa nuko abantu bokwama bagize ibyo bita guhamba ubyatsi mu kuzimu abari ubuhinga abafundi babereka babinonosoye ingira umuntu ashobora kubika ibyatsi mu kuzimu inka zigashobora kubirya n'imyaka itari mike kubera biguma bimeze neza ubu mbere mu bageza abantu no kubuhinga hariho nk'ubuntu tanga karorero muri komine ya Makamba yazanye imashine isya ibicericeri kugira ngo ibyo bicericeri rero yice bibaturuto abama concentre kugaburira ibitungwa
abajejwe intwaro baridogera kandi aborozi batwaye inka zabo mu mashamba akingiwe kugira zironke ubwatsi ariko umugenzi uri kuraherengetera nuwo kugisha aho wa mbere inka zarava mu ntara ya Bututsi basanzwe borora inka nyinshi zikajya kumara iki mu buragane imbo canke mu kumoso hari ubwatsi bavyita kugisha leta ikaba yarafashe ingingo ko atanka yojabuka ikomini igiye kugisha kuko biri mu bikwiragiza indwara z'ibitungwa n'amatati hagati y'abarimyi n'abagishi hari n'abajabukana inka bazivana mu Burundi bakazijyana ibuha muri Tanzania kuko hasigaye uburagiro
iyo yari inkuru abakunzi b'ijwi rya Amerika baduteguriye mu gihugu cy'u Burundi twasomerwaga n'umunyamakuru Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda ni naha dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubiseguraho kandi tubasaba imbabazi ku gutubazo twa technique twayabonetsemo shimire engineer David wamfashije mu buhanga bw'ibyuma n'abyatahaniwe wegeranyije aya makuru muri studio ya 5 i Washington mwari kumwe nanjye Edirwema reka sezere ari kombararika andi makuru yacu mukanya isa moya n'igice ku isaha y'Kigali mu Rwanda n'ubujumbura mu Burundi naho mukanya.